Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Nijimbere.
Mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze mu makuru twabateguriye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya gatanu ndamukiza umwaka wa 2023 tuyahereye ku ngingo nkuru ziyagize bari mu kangaratete kubera amazi y'uruzi Rusizi yabateye mu mazu yabo kuva kuri wa kabiri abo n'abanyagihugu bo muri zone Gatumba y'intara ya Bujumbura abo banyagihugu basaba leta gutunganya neza ubwo ruzi kugira ntirubandanye rubatera na kamara maza karaye kabaye aho hari imodoka y'umutegetsi mu bushikiranganje bw'ubunyi n'ubworozi yakoreshejwe mu busuma bwabaye kuri uyu wa kabiri iyo modoka ikaba yari yuzuye amakaziye y'ibinyobwa vya Brarudi hamwe n'intebe vyaraye vyibwe aho bita kwa Kayaga no ku Majombe muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura abayoboke 61 bo mu ishengero Wards Glory Church of Christ bafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi ya Ngozi kuva ku muhinga mukuru uyu wa kabiri bafashwe n'igipolisi mu gihe bariko barasenga kandi baririmba cyane mu rugo rw'umupastori arirongoye kaze mwese
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
nasubiye kubaramutsa abanyagihugu baba muri Kinyinya na Mushasha muri zone Gatumba ni muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bari mu kangaratete kuva kuri uno wa kabiri mu mutwenzi bikaba byaturutse ku mazi y'uruzi Rusizi yabateye abanyagihugu bakaba basaba leta kugo ruzi go tunganywa neza kugira ntirubandanye rutera abanyagihugu ni inkuru tubaza Eddie Claude nini natwe
abatewe n'amazi kuri uno wa kabiri ni mu bice bya Kinyinya na Mushasha muri zone Gatumba abanyagihugu bakavuga ko bahahombeye ibintu byinshi cyane ubu bavuga ko badafite aho bakika umusaya basaba leta ko yotunganya neza inzira y'ubwo ruzi nirusubire kurenga inkombe
ingorane nyamukuru dufite cyane ni amazi atari menshi kandi tutagira aho tujya aho dukika umusaya turafite ubwoba bwinshi ku bana ariko kuko amawese yarabomokeye muri ayo mazi ariko kuko adafite aho tuva n'aho tujya urumva tuguma muri ayo mazi nyine nimurabe abari kwiye murabe agasozi mudushyirako ni ukuri murabe agasozi mudushyirako kari hejuru amazi atemba turonke agahengwe
anise niba rutarongoye igisata cyo gukinga ibiza no gutabara abo byashikiye ku rwego rw'igihugu akaba yarahishikiye kuri uno wa kabiri kuraba ingene ibintu byifashe asaba abanyagihugu kuva muri ico kibanza bagasubira mu masite ya Kinyinya ya kabiri Maramvya Masubere na Maramvya Mafubo mu kurindira ko ugo ruzi baruha umuhora anise ni baruta akavuga ko icyo gikogwa cyatevye kuko basanze amafaranga baronkejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho iterambere PNUD adakwiye ariko ubushikiranganje bw'ikigega cya leta bwemeye gutanga ayabuze aho mukamenya ko ubaye ubugira kane ayo mazi y'uruzi Rusizi ateye yikurikiranya utwo duce two muri zone Gatumba
Mame asabushimike akurikiranira hafi ibibazo by'ibidukikije asigura ko abanyagihugu bo mu bice bya Gatumba bigeramiwe n'amazi y'uruzi rwa Rusizi bategerezwa kuhimuka kugira ico kibazo gihere burundu akavuga ko amazi y'ugo ruzi arengera inkombe kubera ivyondo bizanwa n'imvura kubera imisozi y'ibihugu bitatu bisangiye ugo ruzi itakingiye iyo misozi mu gutera ibiti n'ivyatsi kurikira
ikintu ca mbere leta yo itegerezwa gukora kugira irokora ubuzima bwa y'abanyagatumba bugarijwe n'imyuzurira n'ukubagarukirako bakabazanira ivyankenerwa bishasha no kuvuga ivy'ugufungura ivy'ukwifuka imiti amazi n'ibindi vyankenerwa vyihuta cyo ni kimwe barya abantu umuti wonye n'uramareta itegerezwa kurondera no kubaronderera ayandi matongo mashasha atari ico conyene kizoba kiza nta kindi kintu cy'umuturama kuri barya abanyagatumba kubera iki kubera Rusizi zo kwa maya ruzuye uko umwaka utashe Kubera ijya mitumba yose ya Rusizi Rutemba ruva muri mu kiyaga Kivu rukamanuka mpaka mu kiyaga Tanganyika. Ijya mitumba yose yo mu gihugu cya Kongo ihanamiye Rusizi, imitumba yose yo mu Rwanda ihanamiye Rusizi, imitumba yose yo mu Burundi ihanamiye Rusizi. Iyo yose ntiyambaye nta giti, iyi imvura iguye nkukura yose imanura mu Rusizi, hanyuma iryovu rigacarija ahajya uruzi ruca mu kuzimu, amazi nayo agacasesa mu Gatumba. Ivyo rero bizokwamaho nubwa mbere no kugerageza kudahonya amashamba, kubera amashamba ni kirumara mu gukingira ibidukikije, mu gukwega kwega imvura, mu kugabanya inkukura. Ariko kabona ko mu Burundi atari wo mugambi wa mbere twimirije runini cyane, bimuke Burundu mbere bikenewe n'uko baba babimura ku nguvu leta ibimure ku nguvu.
Tubandanye mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Abayoboke 61 mu ishengero Wards Glory Church of Christ bafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi ya Ngozi kuva ku muhinga mukuru wa kabiri, bakaba bafashwe n'igipolisi mu gihe bariko barasenga kandi baririmba cyane mu rugo rw'umupastori arirongoye. Bikavugwa ko hari n'ibifungurwa nk'ibiharage n'ibigori igipolisi cyasanze aho nyene muri urwo rugo, bishoboka ko bari bafite intumbero yo kuhamara iminsi. Ido ni Ido na Janvier Habarugira.
Inkuru zitangwa na bamwe mu ba muri katiye Kinyami ya kabiri, ari naho abo bantu bafatiwe, zimenyesha ko abo bantu bariko barasenga bongera baririmba cyane. Muri bo 29 ngo bari igitsina gore n'abana bakiri bato. Iryo shengero ngo rirazwi n'amategeko, ariko igipolisi cyo kikaba cyabafashe ku mvo z'uko bariko basengera ahatazwi n'amategeko, narijya atanyubakwa y'ugusengeramo yabo bwite bafise. Nubwo rero bari batswe umwidigembyo ngo kuva bakivanwa muri iyo karitsiye gushika kuri uyu wa gatatu, ntibigeze bahengeshanya kuririmba bahayagiza Imana. Mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu igipolisi kikaba cariko kirabagira kamatohoza. Mukamenya ariko ko mu gihe abo bantu bafatwa ibifungurwa vyabo bahasanze atawabikozeko.
Inzamba
Radio Inzamba tubandanye ayo twabateguriye amakaziye yuzuye ibinyobwa vya Brarudi hamwe n'intebe vyaraye vyibwe aho bita kwa Kayaga no ku Majombe muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura. Igitangaje nuko imodoka abo basuma bakoresheje ari umutegetsi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Bane mu bikekwa ko ubwo busuma bamaze gufatwa n'igipolisi, ubu bakaba bafungiwe muri komine ya Nyabiraba. Inkuru ya Karine Dusabe.
Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo ku Majombe yemeza ko abo basuma batwaye amakaziye menshi yuzuye inzoga z'ishiramwe Brarudi hamwe n'intebe nyinshi bavyivye aho bita kwa Kayaga beno ngaho nyene Majombe. Bemeza kandi ko imodoka ari umutegetsi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ifite imparati D-163AJB ari yakoreshejwe muri ubwo busuma. Ubusanzwe ari umushoferi w'iyo modoka akaba ariwe yayigendesha. Ayo makuru avuga kandi ko sebuja w'umushoferi ngo ntiyari azi ayo modoka ari ibarizwa. Bane muri abo basuma ngo bahavuye bafatwa n'inyamiramabi zo muri komine Nyabiraba, reka ngo n'ivyo bari bivye birafatwa. Bose bakaba bafungiwe mu gasho k'igipolisi aho Nyabiraba. Abanyagihugu bo ngaho habereye ubusuma basaba ko abafashwe borengutswe imbere y'ubutungane mu gihe bo kwagirwa n'icaha bagahanwa hisunzwe amategeko. Uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka musitaneri wa komine Nyabiraba kugira ngo agire ico avuze kuri ubwo busuma, aho ababukora basigaye bakoresha amamodoka ya leta.
Arakenuye Karine Dusabe mu gusozera aya makuru. Dukubitire mu bumanuko bw'igihugu, haribonekeza ukutumvikana hagati y'abajejwe intwaro n'abafise amamashini asya ibigori hamwe n'ubududu bwo kumugwa mukuru wa komine Makamba kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze. Imvongo ni iduzwa ry'amafaranga 50 ku kilo c'ibigori cakuwe ku mafaranga 100 gishyirwa ku mafaranga 150, ic'ubududu kiva kuri 50 kija ku 100. Ivyatumye abajejwe intwaro baca bugara amazu yose arimwo ivyuma vyo gusya. Inkuru tubaza Alain Majesté Barenga.
Uko kutumvikana hagati y'abafisi imashini zisya ibigori hamwe n'inyumbati bo kumugwa mukuru wa komine Makamba n'abajeje intwaro ngo guhagaze ku iduzwa ry'ibiciro byo gusya. Aho ikiro cy'ibigori cyakuwe ku mafaranga 100 gishyirwa ku mafaranga 150, na icy'ubududu kiva ku mafaranga 50 gishyirwa ku mafaranga 100. Ibyo bikaba byatumye urongoye zone Makamba yugara amazu akorerwamo ibikorwa byo gusya kuva ku mutago wo kwa kanu heze. Mu makabemeye gukurura ibiciro nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bitura izo mashine zisya ibigori hamwe n'ubududu abafite izo mashine bakavuga ko badugije ibiciro kwera ibyuma bitandukanye byazo byazimbye cyane akongera ko ikibazo cy'umuyaga nkuba ibanze bakoreramwo bikoswe hamwe n'abakozi bibatwara uburyo bwinshi bigatuma bakora bahomba abaza gusesha ibigori n'ubududu bo ntibahuriza kuri iyo ngingo bamwe barashima ingingo yafashwe n'abajeje intwaro abandi bakayinegura kuko ngo kubwabo ibintu byose byaraduze nabo bafite imashine ntibokora bahomba bamwe mbere bakavuga ko hari igihe abana barara ubusa kuko abajeje intwaro bugaranye ibyo bari baje gusyesha aha twabamenyesha ko iyo ngingo yafashwe kuri wa kane gushika isaha 12 amazu yari ikiriko amagufuri yashyizweho n'abajeje intwaro bene izo mashine bo basaba abajejwe intwaro kubumviriza kuko babugariye atanama babanje kubagirisha radio inzamba agateka kawe irashobora kuronka mustanire wa komine Makamba kugira atange umuco kuri ico kibazo.
Ningaha duciye dusozerera makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye sinyoreje imbere naye bashikirije nkaba ndabifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.